Kirundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaye mwiriwe tunabahikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba mu rurimi rw'Ikirundi ashimikiye hanini kuri ibi bikuru bikuru. Haramazu yidandariza ahejeje kugagwa n'ubushikiranganji bujejwe ikigega cya leta ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu gisagara cya Bujumbura, aho yagirijwe guherana amatagisi n'amakori ayandi kudatanga canke gutanga fagitire zitarizo. Muraja kubyumva muri aya makuru. Nayo kubura amabarabara y'imigenderanire ni kimwe mu bituma gushika ku iterambere bitorohera abanyagihugu ba muri zone Nyabibondo, komine Nyabirabi, intara ya Bujumbura. Abanyagihugu bavuga ko hari bice bitari bike ingendeshwa zidashobora gushikamwo. Hari urwaruka n'ubu ruvuga rutanye n'umugambi w'igihugu jejwe gushigikira imigambi y'urwaruka payeje kubera rutarigera rukubita ijisho abarusigurira iyi by'iyo migambi. Hagati aho umukuru w'igihugu waremeza ko payeje uri kurafasha cyane mu rwaruka, hoba hariko harakogwa ibisa n'amatohoza kubafitiye amatongo mu makartiye arango na Magarama. Ni ku mugwa mukuru wa politike Gitega, abaho bavuga ko abajejwe iby'uburaro n'igisata cya leta bababwira ko bubatse aho leta itabahaye. Iyo bari inkuru nziza kubarimye kubera ubushikiranganji bujejwe iby'uburimyi buvuga ko bwamaze gutanga ifumbire ikenewe mwari norima, baterana n'imbuto ku bice 50% by'iyo fumbire bikaba bimaze gushikanwa mu ntara zitandukanye. Ibyo byose muraja kubyumva muri aya makuru hagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Matiya Abone Yesu. Iri jwi ni Odironkeje Imana mu kanya mu yarambuye
Radio Indundi Culture.
Rumwe mu rwaruka ruba muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, rumenyesha ko rutaramenya ibijanye n'umugambi w'igihugu jejwe gushigikira imigambi y'urwaruka payeje, bagasigura ko abakorera uwo mugambi batarabibasigurira, bagasaba ko bosigurirwa nabo kugira ngo batangure imigambi yo kwiteza imbere. Ido nido nayo tamira tuzi.
Muri zone Gatumba tuhahuriye n'urwaruka ruvuga ko rutararonse inyigisho zijanye n'umugambi w'igihugu ujeje gutanga ingurane mu rwaruka payeje.
Je no kuvuga ngo nta kintu nabwo mvuga ati nabwo menye mu kugo mugambi ko n'iryambembe naravyumvise nta bintu byishye no hava mvuga ndabona uvuga ati ndawuzi.
Amakuru baronka bavuga ko bayakura kurundi rwaruka rumaze gushigikirwa n'uwo mugambi payeje.
Zina umujene wese wo mu gihugu aremerewe ahubwo igisabwa nuko abajene bamwe bamwe bataje hamwe kugira ngo basabe ubwo buryo nahandi ho baremerewe. Izo ni information narose zike ariko ndabihamya kuko ndiko ndaraba abajene aho mbaye mbona bose bari muri payeje.
Ku makuru bavuga ko bafise ugo rwaruka rurashima uwo mugambi.
Turiko turabiraba no turi payeje ibikora neza kuko turiko turaba nk'urwaruka mu minsi heze rwari rwakumiriwe ariko umukuru w'igihugu yarashyizemo ingufu ashyiraho payeje. Rero ubuca twisanga turi mu bikorwa tukagenda tukarondera amafaranga bagatumye twega abajene tugira kandi payeje twayishima uko umuntu yiyumviriye umugambi wa payeje yakoze ibintu bikomeye.
Ugo rwaruka rwa zone Gatumba rusaba abakozi b'umugambi payeje kubaronsa inyigisho zijanye no kwitunganiriza imigambi kugira ngo nago rwiyungunganye.
Bisaba ko wiyungunganya mu byo uri kurakora byose, mbwira uwo mugambi udufashije mu myiza nyigisho tukazironka natwe kugira dufashe kwiteza imbere.
Umugambi w'igihugu utanga ingurane ku rwaruka payeje umaze imyaka ine utangujwe mu ntumbero yo guhangana n'agashomeri mu rwaruka. Ububuzi buhoraho bwa baba 17,000 bukaba bwararondewe n'uyo mugambi. Urwaruka rurenga 135,000 rukaba rumaze kumenyeshwa ibijanye na payeje, nayo ababa 45,000 bakaba bamaze kuronswa inyigisho.
Hagati aho umukuru w'igihugu avuga ko ashimishwa n'ivy'umugambi wagenewe urwaruka payeje ugezeko. Ivyo Perezida Varisito Ndayishimiye yabishikirije mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi uba ku wa mbere rusamo ku mwaka utashe, umunsi mukuru wabaye uyu mwaka wabereye mu gisagara cya Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yavuze ko payeje wagarukanye icizere mu rwaruka mu kururonsa imitahe n'akazi, acamagarira abandi bakozi ba leta gukora nkuko.
Abantu bane b'abakoordinateri ba payeje baza umugambi payeje ugitangura ntawabona iyanja n'iyanja kuko urwaruka rwadushinga intara aho mu myaka ine ubu twatagwe kubona urwaruka rw'abamiliyaride abarero nibo bakoresha rero ubukuri aba a bigishije ubaruka ibihumbi 44 9929 kugira rumenye kwitunganiriza imigambi ya murugo rwaruka bigishije bashoboye gufasha imigambi 3599 barayirosa uburyo iyo migambi yose ubugeze ku ntambwe ishimishije barashoboye gukora gushikaho hatangwa ubuzi 16845 tuyo tuyiweza rero byakozwe nta muntu yohiga imanga turiko turashimira izi ndongozi za payeje kubera bo urwaruka rwakubwira ruti naho ntarashikirwa ndazi ko zoshikirwa uko bose bari umwe twamutegurira agashyira ukabuteka 5,000,000 ikindi mvuye ngaha ndabemereye kume nterereza kugira ngo payeje uko ari bane bose baronke imodoka ya kazi kandi co ndabemereye umunsi muzokukuruka iyo modoka muzogenda mwijyanye kamionete double cabine zine narimvuze nti nimurabiraho muce mugenda umwe wese yumviriye ati nanje mu mwakuza ntegerezwa nanje kuhabwa iteka nk'iryo cyane cyane ndabivuge mu ndongozi hamwe utuguti koko urya n'indongozi yarakoze abenegihugu barashima
Varisito ndayishimiye arongo igihugu cy'u Burundi haramazu yidandariza hejeje kugagwa n'ubushikiranganje bujejwe iby'ikigega cya leta ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu gisagara cya Bujumbura ayo yagirijwe guherana amatagisi n'amakoli ayandi kudatanga canke gutanga fagitire zitarizo umushikiranganje ajejwe iby'ikigega cya leta Nesitori Ntawontuye ashikiriza kwibigiye kubandanya agahamagarira rero ubu baguzi kwama basaba fagitire zitangwa uhinga bwa none abadandaza nabo kwitwararika kuri hamakori no kwirinda ibihano
ingingo ya mbere twaravye n'ukuntu babo mashine usohora fagitire ziriko zirakora wasanze hariho abariko barabukoresha nabandi batabugira hariho nabandi babufise mugabo ugasanga ama fagitire bashizemo make ugereranije nayo baba badandaje nka karorero abantu bamaze kwezi kose kandi ari imagaze nini maze kudandaza muri aziyatike ibihumbi 662 gusa ukwezi kose wanabonye kandi amafagitire menshi usanga ari 2,000 ari 4,000 ari 10,000 kwaciye rero tuja no kuyindi ngingo yuko no mwaka abaguzi bose bategerezwa gusaba iyo fagitire ivuye mu kamashini batayisavye byo baguze tugaheza tukabifata bakaza kubigombora barishe ibice 20% cy'ivyo bari baguze bidafise fagitire rehabo twashoboye gufata no gukebura tuca turabarongika mu kigobe babanze bari ivyo bice 20 hari abo twugariye bari bafise amadeni y'amakori bamwe angana miliyoni 50 abandi miliyaridi 2 zirenga kirero ni gikogwa tugiye kubandanya yaba ngahi Bujumbura yaba no mu gihugu cyose kuko twabonye yuko birasaba yuko abarundi bakebugwa
Nayi biro by'amazoni 176 nivyo byubatswe ku 360 byari kubakwa mu gihugu cyose imva kabaro ku bushikiranganje bw'ikigega cya leta bwakuye amafaranga ku makonde y'ibisata bitandukanye vya leta atacari korakora ikigega fonike cyari kijejwe gushira mu ngiro umugambi kikavuga ko abari bariko bubaka ivyo biro by'amazone bataye mu nzira ivyo bikogwa ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ubusaba bo byega bose kugira haboneka amafaranga yo kubaka ibiro by'amazone bisigaye idonido na Diodone Niyanzigamiye
Mu bisata vya leta hari amafaranga adakoreshwa mu myaka y'amafaranga ko mu mwaka uheze ayagera ku miliyaridi 400 y'amafaranga y'amarundi yaribonekeje ku makonte y'ivyo bisata ari naho ubushikiranganje bw'igihugu ca leta bwafata ingingo y'uko yasubiza muri ubwo bushikiranganje aha uburamutswa na Nestor Ntawontuye arerekana imbo zituma adakoreshwa
nivyo birashika ugasanga mu bisata bitandukanye hari amahera yasigaye cyane cyane nuko igikorwa kiba kitakozwe ku gihe agaca sigara kandi twaramaze kuyarungika mu bisata bitandukanye Hariyo n'igihe usanga abategeza gukora ibyo bikogwa bakaca biteza utunyoni amahera yakaca sigara iyo rero asigaye ikiba gisigaye nuko murazi yuko imyaka itinjiranamo bisha bisaba yuko tuyatora kugira tubone yuko atangurana n'umwaka ukurikira
iyo ngingo y'ubwo bushikiranganje ikabiri kiragira ingaruka mbi ku bisata bimwe bimwe vya leta nk'ikigega kije ajejwe gushigikira imigambi mu makomine Fonike kubijanye n'iyubakwa ry'amazone mu ntunganyo nshasha y'intwaro. Umuyobozi mukuru w'ico kigega Colonel de Police Gervais Niyibizi arerekana ingorane zabaye kugira ngo ayo mafaranga agume ku makonte y'ico kigega.
Ikibazo cyabaye n'abantu bari kubaka barabaye defayant ugasanga abantu bataye amatransiye bisaba situation barabahanze barabaye bite baragenda udukundire rero yakuba uyu munsi turiko tujera urgence uyu munsi ko tugwana n'intambara kugira turebe ko twokwiruka kugira ayandi mazone acaboneka uyu munsi
kubera ari umugambi washize imbere mu migambi yihutirwa na leta ubushikanganyi mu byo bujejwe harimo intwaro y'agati mu gihugu busaba abo vyega bose kubiganira ko uyu n'umunyamabanga ntayigahezwa muri ubwo bushikiranganji Theophile Ndarufatiye
ndarute gatoye mugabo santorota yes kuri gicama pirozo no yari sasa kuba yaheze mugabo pour plusieurs raisons itzaheze ata kora nabanze entrepreneur muzi bo dufise kuno bameze ikibazo cyabereye nibaza yuko tuzohakanya atanzwa kadre particulier ngira tucike
ku mazone amajana 360 yabwirizwa kubaka mu mwaka w'amafaranga w'2024 gushira umwaka w'2025 amazone 176 akaba ari amaze kubakwa uwo mugambi ukaba wotwaye amafaranga arenga miliyari 5 mu mafaranga y'amarundi.
Radio Indundi Culture.
Aya makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu rurimi rw'ikirundi arabandanya ku isaha 12 n'iminota 30. Ubushikiranganji bujejwe uburimyi mu Burundi burizeza abarimyi bacidogera ubukene bw'ifumbire igihugu kija kirabamwo ko muri kino gihe cirima ry'imyonga ifumbire mu bwoko bwa imbura baterana imbuto imaze gushikanwa mu ntara kubice birenga 50%. Ariko buremeza kwifumbire yo mu bwoko bwa ure igikenye ibyo byatangajwe n'umushikiranganje Super Dodico kuri uyu wa kane hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Uwo mutegetsi yanamenyesheje ko muri rino rima igiciro cy'imbuto z'ibivyagwa ku gitegwa c'ibigori izo bita bazuka zagabanijwe igiciro gushika aho umurimyi azozironka ku mafaranga atarenga 400,000 mu mafaranga y'amarundi ku kiro. Kurikira umushikiranganje ajejwe iby'uburimyi Prosper Dodico.
Ifumbire irenga ibice 50 kuri rya bateresha bita imbura iramaze gushikanwa mu bene gihugu mbere no kuri rya fomi bagara iramaze gushika ku bice birenga 51 n'ibice bitatu. Ariko turazi yuko kuri ire hariho abatararonka cyo gituma rero duhumurije n'abatararonka yuko iri kwirashika ikigenda mu mitumba kugira ngo bayironke n'ufise ubutike bwirima riheze yububika mbere twari twasabye uko buca babutanga kuri bajya batanga ifumbire kugira ngo ishitse abari bo baca bahera. Twagira rero dusubire kwibutsa ko ubute ko tutarima muci mu myonga no ku mitumba aho bishoboka yuko tuvomera ni ugushyira ingufu zikomeye ku bigori kama bimwe twita maize composite. Iza birafise imbuto zimeze neza ziragurizwa no mu bene gihugu kandi uyifumbiye neza nayo niratanga umwimbu abarimyi barabadusaba n'ubundi bwoko bw'imbuto bijya twita ibivyagwa maize hybride byo mu bwoko bwa bazuka bahora tubizana nka mu Burundi ku 2015 mugabo leta icishira ko bimwe twita sibivansho. Icyo kigori rero cyace gishika ngaha mu Burundi ku 600,000 mushamumba yuko umwene gihugu azoca bigura amahera atarenga 400,000 ikiro kimwe. Duca duhamagara abarimyi cyane cyane abazoba bitabira akakamo ko kurima muci bo kwitwararika gushyiramo amasekirundi menshi kuko ajya amasekirundi butanguje munsi acahinduka igisengesenge gifata ibyo byunyunyu bivuye mu ifumbire kizungu.
Nayo mu bijyanye n'inyubako rusange abanyagihugu baba mu bice bitandukanye vya zone Nyabibondo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura barasaba itunganywa ry'amabarabara y'imigenderanire kuko ubukubiyo zone yakabaho aradashika ibyuma byunguruza abantu n'ibintu. Ibi babibonamwe uruhombo ku iterambere ryabo nayo iyobozi bw'iyo komine buremeza ko bwahisemwo kuba burahamagarira abo banyagihugu kwitunganiriza utubarabara duto duto tuhari mu kurindira ibindi bikorwa bihambaye. Norisi Nduwimana.
Ibarabara rimwe biboneka ko risukuye rica muri ico gice c'intara ya Bujumbura ni riva kuwahora ari umugwa mukuru wa komine Nyabiraba mu itunganywa ry'intwaro ryahahora riri ku kirere co bagiharugwa hafi ku birometero 200 ariko naryo ribonekamwe ibidunduri ibinugu n'amabuye biboneka ko yoba yazuwe n'imvura mu gihe kirekire. Iryo naryo nyene araho imiduga idashika nk'ahagana uruzi gasarara mu dutumba duhanamye abahaca babwirizwa kwiyunguruza n'amapikipiki canke bakagenda n'amaguru maguru. Uyu mutama twasanze mu gacimbiri kiriba ataba nabandi hari hageze ko bagira ico bakoze.
Umuduga ntiboza ni moto ntizizi rushana namaze kureta. Hago umuko nyene abantu bakiyunguruza bagasika ku ibarabara moto gasisubira inyuma. Rero twebwe twasaba no kuriko bazeze intwaro na leta n'abavuka gihugu bino manatwe bene gihugu tukabona neza ko bariko badusirukira ama leta nayo kagira ikintu dufasize kagira ikintu ikoze nkuko ikorera handi twebwe ino sinobuga ngo baratwibagiye mugabo kandi ndakivuze imingano uko kuko imingano ntibatubona
kubera ukuburura kutubarabara tw'imigendenanire dusukuye. Abadandaza bato bato bakorera muri zone Nyabibondo bamenyesha ko bakora bahomba, ariko gusaba co kimwe n'abanyagihugu basanzwe ko ayo mabarabara yotunganywa nk'uko biriko biraba mu yandi makomine.
Ibidandazwa biza kumitwe nka kenshi benshi bidandazwa bidandazwa ngaha imwe mba mu Nyabiraba ibindi tukabikura mu isara kumitwe
rwose dusanga rero nacyo dukoreye tugitetereza ko nizaga gushanga n'ubundi rwagaruka rwanga tudugize ibici iro gogashwe gogo kwiruka kwikiniki dugatera amaboko atane tubeho gute ko nibwoza mu muntu abaye mwino
yo banze baduhe ibarabara ibiraro mugabura ingene byakurikiranye ubwimo wese duwate ana byose bica biguma bibana
ibyo komine Nyabiraba imenyesha ko imaze kubishikiriza inzego z'igihugu zibijejwe mu migambi irangurirwaho musitanteri waho Michel Impitabakana ariko barahamagarira abarongoye kuba bararangura ibikorwa by'amaboko mu kurindira ibindi byokogwa
ibyo abenye igihugu turabihamagarira kandi barabikora iyo ataba bajamwe bakaje baracishamo gasuka bafurira naho bagihonyora mu gihe barabari bari binako gusa
igiciro cyo kwiyunguruza kubagenda n'amapikipiki yakunda gushika ku mitumba imwe imwe ya zone Nyabibondo cahura ku mafaranga 600,000 mu myaka ibiri heze, ubu kiri hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 20 mu mafaranga y'amarundi, mu gihe ariko komine yemeza ko ubu hari impinduka iri kwiraba mu isukurwa n'itunganywa ry'utu tubarabara tw'imigenderanire. Igikorwa ariko kitarigera kiba gushika mangaya ku mutumba umwe witwa Mbari uhana urubibe n'umutumba Gasarara.
Tukivuga ivyo nyene bijanye n'inyubako bamwe mu banyagihugu ba mu makaritie yarango na Magarama umugwa mukuru wa politike Gitega bavuga ko batewa makenga n'ukuntu hari abakozi b'igisata ca leta kijejwe iby'uburaro n'abajejwe intwaro bamaze igihe baza kubabwira ko aho baba araha leta kandi babwirizwa kwasubiza. Abanyagihugu nk'abo muri quartier Rango bavuga ko baguriye bene amatongo nabo muri quartier Magarama bakavuga ko araho baguze bahawe uruhushya na leta. Ahari kabajejwe uburaro n'inyubako y'Igitega basaba ko abo muri quartier Rango bo kwerekana impapuro baguriye ko nabo muri quartier Magarama bo bahumurizwa ko bakwije ibisabwa bazotunganirizwa. Igitega inkuru tubibaze mugenzi wacu Anicet Ntanguvu.
Abo bantu bafise ibibanza n'inzu muri quartier Rango agacimbiri bwiza mu gisagara ca Gitega bavuga ko bafise amakenga inyuma yaho haje mu minsi iheze umugurimwo aho mu ntwaro na mu gisata ca leta kijuje uburaro no gutunganya ibisagara. Abo bantu bashikiriza ko abagize uyo mugwi berekanya karere kanini aba n'abandi bubatsemwo inzu ko harimwo gutyo ikibanza c'itongo rya leta bamenyesha gutyo ko ribwirizwa kuzosubira mu minwe ya leta. Kurundi ruhande abanyagihugu bemeza ko ivyo bibanza bubatsemo inzu ari ivyo bagiye bagurira abandi bantu bavuga ko ari bo banyene amatongo. Ahandi ni muri quartier Magarama agacimbiri place ayo mugwi nkuyo washikiriye abafise inzu n'ibibanza vyegereye hafi y'iratiro ry'akaranga ku Burundi na sentari subiramo imanza inzu zubatse mu mwaka w'1955 n'abakoloni b'Ababirigi. Abagize uyu mugwi abo bantu banyene ibibanza n'inzu zirimwo bavuga ko babamenyesheje ko leta yakeneye ko umwanya n'uyundi bazohava harangurirwa imirimo y'inyungu rusangi. Nubwo bo babandanya bemeza ko baguriye leta izo nzu n'ibibanza. Kuri abo bantu Emery Niyonzima arongoye igisata kijeje uburaro no gutunganya ibisagara ubuha mu ncamake mu ntara ya Gitega avuga ko kubiraba aho muri quartier Rango hariho abagiye barengera leta mu kurengana uburimbi bagaheza binjira kubaka mu itongo rya leta, aho akabamenyesha ko bazokwerekana inyandiko nazo ziheze ziwezwe kuri umwe wese. Kuri abo muri quartier Magarama avuga ko baguriye leta nayo mu gihe iyo leta isubiye gukenera ivyo bibanza n'ibirimwo izoheza ikabatunganiriza imbere yo kubimura. Anisa Nagvigitega, Radio Indundi Culture.
Nayo mu bijanye na magara y'abantu kumenya uko ubuzima bwifashe hamwe no kumenya umugwa w'amaraso ube n'uko umuntu iyo bagendana indwara mu mubiri ataranamenya ni tumwe mu turusha umuntu agira mu gihe bishitsa kaja gutanga maraso nkuko bishikirizwa na Felicien Nzotungwa nayo arongo ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya maraso CNITS ashikiriza kandi ko mu gihe umuntu atanze maraso nawe nyene ayaronka ku buntu agahamagarira abarundi bose kwijukira ico gikorwa tumukurikire
gutanga maraso bifise akamaro kuyatanga uyatanga bimugira akamaro kubera yuko biramuha kumenya koko ubuzima bwiwe mu kumenya umuguru w'amaraso wiwe kandi bikanamuha nuko yoshobora gufasha igihe biba bikenewe birafasha kandi ko uyatanze amenya ko atagwaye umugera wa sida atagwaye umugera w'igitigu c'ubwoko B umugera w'igitigu c'ubwoko C canke ngwara y'isofisi iyo bishitse naho uwo yatanze tugasanga aragwaye izo ngwara naho nyine tujya tumufasha ukamuha impanuro hanyuma ukamurungika mu bitaro bisanzwe bifasha umuntu wese abarwaye kugira amagara yiwe ashishikare amera neza ubutanze amaraso igihe bishitse akarwara agakenegwa tegwa maraso araheza akariha ibikoresho bimwe bimwe bijanye nakajya gasaho dushiramo maraso bijanye nakajya karingo tigakura maraso muri kajya gasaho kayajana mu mubiri w'umuntu ivyo rero turaheza iyo abitumenyesheje tukamusubiza amafaranga aba yarakoresheje mu kuriha ivyo bikoresho ku bitaro
uwo yari Felicien Nzotungwa nayo arongo ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya maraso CNTS ari nano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi ku isaha 12 n'iminota 40 z'umugoroba bagenzanje bamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiya abona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironke Jimana na yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihe rwa nibiganiro bya Radio Indondo Kirituro.